Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umuryango Human Rights Watch wita ku burenganzira bwa muntu urahamagarira u Rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru. Mu Burundi ibarura riheruka gukorerwa muri Minisiteri y'Uburezi ryatahuye urutonde rw'abakozi barenga 1500 bahembwa badakora. Tubafitiye n'ikiganiro Combo Taxi. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Umuryango Human Rights Watch wita ku burenganzira bwa muntu urahamagarira icyo gihugu guhagarika kwibasira abanyamakuru. Uyu muryango uravuga ko nta butabera ku mpfu zidasobanutse, kandi ko bamwe mu bafunzwe bagera mu nkiko bakavuga ko bakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo. Ni muri raporo yashyizwe ahagaragara ku wa kane w'iki cyumweru. Kigali, Eric Bagirubusa.
Muri iyo raporo ngufi, umuryango Human Rights Watch wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uravuga ko abategetsi b'u Rwanda bagombye kurekura umunyamakuru Dieudonne Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan, kandi bagahita bakora vuba na bwangu amaperereza ku bikorwa by'iyicarubozo akorerwa kugira ngo agire ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'uburenganzira ku butabera buboneye. Human Rights Watch ivuga ko kuva umwaka ushize 2023 abategetsi b'u Rwanda batarabasha gukora amaperereza ku rupfu rudasobanutse rw'umunyamakuru John Williams Intwari. Bwana Lewis Mudge ukuriye umuryango Human Rights Watch mu karere k'ibiyaga bigari avuga ko ibikorwa bikabije by'iyicarubozo no kutabasha gutanga ubutabera kuri urwo rupfu rw'umunyamakuru waruzwi cyane mu nkuru zicukumbuye byatumye abanyamakuru bo mu Rwanda batangira umwaka bari mu rwijije. Human Rights Watch ivuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda bishoboka ko buzakomeza kurushaho kuba bubi keretse nihagira icyo ubutabera bukora mu bwigenge bugahita burekura abanyamakuru bafunzwe hatubahirijwe amategeko. Afite ibikomere mu gahanga agaragara nk'ufite intege nke, Niyonsenga yabwiye urukiko I Kigali mu kwa mbere kwa 2024 ko afungiwe mu mwobo uhora ujenga amazi hatabona, kandi ko ahora kubitwa nk'uko Human Rights Watch bisobanura. Yavuze ko mu rubanza rwe nta butabera yiteze kuko mu myaka itatu afunzwe mu buryo bwa kinyamaswa nk'uko bimwe mu bitangazamakuru byabitangaje. Amategeko mpuzamahanga abuza ko hari uwafungwa mu buryo bwa kinyamaswa, kandi ko inkiko zagombye guhagarika ibyo bikorwa. Niyonsenga wayoboraga Ishema TV ndetse n'uwari umushoferi we Fidel Komeza Usenge batawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa kane kwa 2020. Ni nyuma yo gutangaza makuru ku ngaruka z'icyorezo COVID-19 ku baturage. Barezwe ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwiyitirira umwuga w'ubunyamakuru ndetse no kutubaha ibyemezo bya leta. Bombi bagizwe abere mu ntangiriro za 2021, ariko ubushinjacyaha burajurira aho Niyonsenga yongeye gutabwa muri yombi mu mpera z'uwo mwaka ku cyemezo cy'urukiko rukuru I Kigali. Kugeza ubu urubanza rwe ruri mu rukiko rw'ubujurire aho asaba kurusubirishamo ku mpamvu z'akarengane. Mu ifungwa rya Niyonsenga, Human Rights Watch yakomeje kubona amakuru yizewe y'abantu batandukanye yemeza ko bamubonanye ibikomere ku masura ndetse no ku mubiri, kandi ko avuga ko akubitwa kenshi. Abacamanza ntacyo bakoze kubipererezaho cyangwa gutegeka ko byahagarara. Niyonsenga n'abanyamategeko we banabwiye urukiko ko abamurinda bafatira amadosiye yagombye kumufasha mu rubanza rwe. Ufatiye kubiboneka mu miburanire, abanyamategeko ba Niyonsenga babwiye urukiko ko iyo bagaragaje icyo kibazo kubategeka gereza basubizwa ko adafite uburenganzira kuri dosiye ze. Gufatira ayo madosiye byabaye rusange cyane ku manza za politiki. Urukomatane rw'inyerezwa n'impfu zitavugwaho rumwe no gutera ubwoba ndetse no guta muri yombi abanyamakuru ni uburyo bwiza butuma abanyamakuru barushaho kwiniga mu Rwanda nk'uko umuryango Human Rights Watch ubivuga. Ntwari yari umwe mu banyamakuru bake mu Rwanda watangazaga inkuru zikomeye zivuga ku buzima bw'abanyamakuru bafunzwe ndetse akananenga ubutegetsi, cyo kimwe na Niyonsenga. Mu kwezi kwa mbere tariki ya 19 mu mwaka ushize w'2023 nibwo polisi y'u Rwanda yatangaje ko Ntwari yapfuye azira impanuka zo mu muhanda ku Kimuhurura mu mujyi wa Kigali, kandi ko umushoferi wari utwaye iyo modoka yatawe muri yombi. Ariko ubutegetsi ntibwabashije kugaragaza ahantu hanyaho iyo mpanuka yabereye. nta namakuru yisumbuyeho bwashatse gutanga impamvu urupfu rwa ntwari rudasobanutse zirumvikana ku bwa Human Rights Watch yakunze guterwa ubwoba no kwibasirwa n'ibitangaza makuru byegamiye kuri leta kandi yahoranaga ubwoba ku mutekano we akabibwira inshuti ze z'abanyamakuru n'abashakashatsi ba Human Rights Watch kugeza ashatse guhunga nubwo Rwanda rwasinye amasezerano y'umuryango w'abibumbye arwanya icarubozo n'ifungwa rinyuranije n'amategeko Human Rights Watch yakunze kumenya amakuru yizewe kubahoza ari abafungwa bakorewe icarubozo n'ibindi bikorwa bitemewe mu magereza yo mu Rwanda harimo Nyarugenge ya Mageragere iri mu mujyi wa Kigali aho bamwe bavuze ko bafungirwaga mu kato bakanakubitwa Human Rights Watch ikavuga ko abafatanyabikorwa bo mu karere nabo ku rwego mpuzamahanga bagombye gusaba u Rwanda kurekura abanyamakuru bafungiye ubusa n'abarunenga kandi bagasaba iperereza rihamye ku rupfu rwa ntwari
urakoze Eric bagira ubusa twasabye ubuvugizi bwa leta y'u Rwanda kutubwira uko bwakiriye raporo ya Human Rights Watch ubusabe bwacu bwakiriwe igisubizo tuzakibagezaho Burundi ibarura riheruka gukorerwa muri Ministeri y'Uburezi muri cyo gihugu ryatahuye urutonde rw'abakozi barenga 1500 bahembwa badakora leta ivuga ko abo bagiye gusimbuzwa abandi inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Vendayishimiye
ubwo rusasuma rwabaye kuva kuwa 25 z'ukwa gatanu gushika kuwa kabiri z'ukwa gatandatu mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 rwakorewe ku mashure yose ubuyobozi n'ubugenduzi bw'indero n'amashure yo mu Burundi hamwe no mu bisata byose giye gukira ubushikiranganje bw'indero ubwo rusasuma rwatanguriye mu bakozi bo mu bushikiranganje kandi bw'indero kuko aribwo bufise abakozi benshi mu Burundi bakaba bangana n'ibihumbi 186 n'amajana 552 ku bihumbi 75 by'abakozi bose bahembwa na leta y'u Burundi ikindi cabitumye ni inkuru zaciye ku mbuga waniro zavuze ko abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero bagera ku bihumbi 46 baba bahembwa badakora mu kwezi kw'indwi guheze naho abakozi bababa ibihumbi 4 barahagarikiwe imishahara benshi mu bari bahagarikiwe imishahara wasanga arabahemberwa kuri konti imwe ico gihe abahagarikiwe imishahara barashitse mu bushikiranganje baratanga ibyo basabwe basanga bamwe nababikira abafurera canke abubakanye bahemberwa kuri konti imwe benshi muri abo bakozi barasubiye barahembwa ariko hakavugwa ko hari nabandi bataratunganirizwa kubwo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero ubwo rusasuma ruheruka kuba rurabakuye kwiceyi
mama nawe ni yavuze ati twenge turaruhunze mu busodepri 4000 ahubwo twenge ibihuha byari byaciye ku buhinga nguruka na bumenyi ntibigeze buvuga 4000 bwavuga 36000 bwavuga 40000 enseignants fictifs barakora ibiharuro fastidieux kugeza hamwe bavuga bati umunyamanyanga wa mbere muri kino gihugu n'umushikiranganji wa fonction publique n'umushikiranganji w'indero urumva babibegeka ko komisi dufise une bande de ministres irresponsables
ubushikiranganji bw'abakozi ba leta ubw'indero n'ibiro by'umushikiranganji wa mbere bakoresheje abakozi bagera ku 5953 muri urwo rusasuma bategereza rero guhinyuza koko abakozi 8506 552 banditswe mu bushikiranganji bw'indero bari ku kivi mu gukora rusasuma ababijejwe bafadikanya n'abajejwe indero n'inyigisho mu ntara mu makomine no mu mashure bafadikanije nabo mu kigo gikoresha ubuhinga ngabwa none arico media box umukozi wo mushikiranganje bw'indero yategerezwa kwerekana karangamuntu n'ikarita yo kwivuriza ko akishura ibibazo akerekana ikete rya muhaya kazi akavuga nimero yiwe ndanga mukozi wa leta akongera hagafatwa ifoto ibyo byose byaraheza bikarungikwa muri media box ikigo gikoresha ubuhinga bwa none kugira ngo bibikwe mu buhinga bwa none ubwo rusasuma rero rwaragunduye ko harabakozi bagera ku 2500 na batatu batasanzwe ku kazi n'abandi bagera ku 695 batari ku mirimo yabo ku munsi wa rusasuma ku mvo z'indwara ingendo canke batari hafi yaho bakorera waserukiye ubushikiranganje bw'ikigega ca leta ati co gikorwa kiradufashije cane kongereza amanota mu gihe ikigega CFMI kizoba kiriko kiragenzura ukugene dutunganya ubutunzi
depuis le mois de juillet, on a noué un programme économique et financier avec le FMI. Parmi les critères de performance du programme, Harigo est à donner 3 ans de l'affectif. Donc, on a tout bien comment est-ce que mon ami a mouru avant de la courage à mon fils.
Ibyavuye muri ugo rusansuma bizofasha cyane mu gutunganya ibijanye n'amafaranga akenegwa mu bikorwa bitandukanye by'ubushikiranganje bw'indero.
Bizofasha kugira ngo tubone lo personnel effectif nuko bizofasha bose kugira ngo hashobore kuba confrontation entre le budget n'abafonctionnaire du secteur de l'éducation. Tuno munsi ibyo turaba dufise kugira ngo uwo muri ministere de finance arabizi nuko nko muri direction kanaka direction générale ashobora kumenya abakozi bari yo nibangahe mbega l'impact budgétaire azoba ngahe ku mwaka. Ivyo ntazo twashobora kumenya. Tubaza rero yuko bizodufasha kumenya kurapproche ku profonda le budget na personnel dufise ha service hanyuma tukabona un budget ishobora kwikenewe tutamatu kukagira ama planification n'amabijetizaso.
None w'igihumbi n'503 bo bakoko ari abahembwa badakora abari bitabye ibikorwa byo gushira ku mugaragaro ibyavuye mu matohoza ntibemeza ko bose ari abakozi bahembwa badakora harabagiriza ubushikiranganje bw'abakozi ba leta ko ari bwo busamara umukozi akaguma ahembwa yanditswe mu bushikiranganje bw'indero kandi yahawe yandi mabanga mu bundi bushikiranganje ariko akaguma yanditswe kandi ahembwa ku mayera y'ubushikiranganje bw'indero ico cyumvira gihuriye ko n'umushikira hari n'abarengeje imyaka yo kuja mu karuhuko k'izabukuru babandanya bahembwa urongo uyu mugwi wakoze rusasuma aratanga karorero uwo nawe ntibamusanze ahakorera ariko abandanya ahembwa.
Uyu Irambona Margarita matrikile iwe ni 32054 inspection générale de l'éducation. Lisansi ni 58 muri banki amafaranga yiwe aja muri BPCI Bujumbura numero de compte iyo hano n'umushahara yimbwa turatumuye gatoya.
Abandi n'abagihembwa bashobora kuba barapfuye canke barirukanywe ku kazi. Uwo muyobozi w'indero mu ikomine yaserukiye bagenzi we asaba ko ibyegeranyo batanga by'abatakiri mu kazi byoshirwa mu ngiro.
Turasaba ko mu bushikiranganje bukoranye n'ubushikiranganje bw'indero ko baho kwameliora ukuntu umukozi iyo avuye mu kazi kumva zitandukanye duhane amakuru aze acava muri sisiteme z'abafunzi bibike imushaka gusohoka kuko n'ubu tuvugana tubazanije mu makomine atandukanye hari aho tumaze kumenya ushobora gusanga umuntu amaze indaka 2-3 yari itabye Imana cyane yarabaye hambaye bavuze bibike kubera amakosa atandukanye mugabo tubazanije kumva yuko umushahara wiwe wo gusohoka.
Iruhande yabo 1,503 hari abandi bakozi 695 batasanzwe ku kazi bivuye ko bari barungitswe gukorera kure y'aho batwagwa abari bakitswe n'amagara canke mu kiruhuko. Haravugwa kandi abakozi b'ubwo bushikiranganje boba bagumye bahembwa ariko barahunze kuva mu 2015 amahera yabo akaguma arungikwa ku makonte yabo kandi atawuyatora. Ibyo rero biravugwa imabayi muri Cibitoke aho hari abakozi posta yo muri iyo komine bari mu gasho bapfunzwe bagirizwa ko bamaze kubona ko hari amakonte aguma ajaka amafaranga atawuyatora baciye bayiha mu nyuma baramenyekana barafatwa bakaba bagirizwa amafaranga agera ku 16,000,000. Uwo mugwi wagize rusansuma waragize kandi amakenga ku bakozi b'ubushikira ubushikiranganje bw'indero bari ku kazi ariko batararonka inomero y'akazi. Abo nabo umuyobozi mukuru ajeje w'abakozi ba leta yasiguye ko ari abakozi bashasha batararonka inomero ndangamukozi wa leta kandi batarahembwa. Harigaragaje kandi abakozi bahembwa batashoboye kubwira baje kubasansuma inomero ndangamukozi wa leta. Abo nabo uwo muyobozi mukuru yasiguye ko hari abakozi bahabwa iyo nimero ndangamukozi wa leta ntibabimenye, ntibaniteho kumenya iyo nimero kuko kubwabo iyo bahembwe nta kindi kiba gisigaye. Kuri abo bakozi 1,503 bishoboka ko bahembwa badakora, imishahara yabo igiye guhagarikwa. Abarongo ya mashirahamwe y'abakozi n'ubushikiranganje bw'indero bo bafite amakenga ko hari abigisha bazohava bahagarikirwa imishahara kandi bari ku mirimo. Abo nabo umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganje wa mbere Hedatus Nyandwi General de Brigade mu gipolisi yarabahumurije atabazoba barahagarikiwe imishahara barafise uburenganzira bwo kwitwara.
Niyo yataka kugati jewe niitwa Nyandwi Minani mwami zefiktif kati jewe ni kukazi tusosha tufata komisyon kuti komisyon uyo mungu mwami shite mafiktif atari fiktif shemu mujana mugende mujani haa handa kukawa korela mumuhone mumujana veksoche mto servis achashi nimba kukati jewe nikuri ekore primere yu mchenda juu amahera tuzoya hiva nimbo toka tuzoyiwa tuchetu mutwara tugende mchenda juu tutimesero direkte uyu mungu ni kwawe chamisi kwawe.
Ku kibazo cha bamwe rusansuma yaba batari ku kazi Hedatus Nyandwi ati nabo nyine harategekanywa haguhinyuza mu kiringo kitarenza amezi atatu.
Nabo abandi babo yabavuga ngo marafe twamaze kubona mu rusansuma tukavuga tuti jewe kwa mama Carlos Sanse parce que nani muri lo pomedica atosha tubira ko nani muri lo pomedica ari umukozi wa DCE kinanyana tuzata tumubwira tuto wakitse reka tuje tujana mu kinanyana muri DCE. Le directeur communal de l'enseignement. Nous avons proposé ça. Nous avons déjà fait la fonction publique. Il développe le chaleur.
Umushikiranganje w'indero we yagize ati iyo rusansuma izodufasha kongereza abigisha amaherangane na miliyaridi 5 n'igice bahora bahembwa umwaka badakora bayikoreshe mu guha akazi abazohembwa bariko barakora. Umushikiranganje w'abakozi ba leta nawe asaba ko urwo rusansuma rutomera nk'izindi ahatakarusho zazanye mu kubungabunga ubutunzi bwa leta.
Pourquoi en 2008, il y a eu un recensement, cette fois-ci biométrique. Vous voyez, il y a un il y a intégré le système d'information pour fils. Parce que, en 2008, au moins, si vous avez un peu plus chez moi, avec les années 2015, les effectifs des années à passer pour tout.
Kubijanye n'ibihano abahembwa habiri canke bahembwa badakora bohabwa General de Brigade Hedatus Nyandwi na ry'umunwa.
Uwo muntu wewe yabaye transfer akagumahembwa we uwo ahubwo niyo byagenda kuca ahubwo duca tujya nsara kakara kuko uwaye transfer hariho systeme de remuneration mugabo umuntu yabaye transfer akaguma muri fiche ya ministere ya fonction publique ahubwo tuzaba dusanga ari circonstance aggravante.
Mu bindi byasabwe muri iyo nama ni ukubijanye no gukurikirana abakozi byovanwa mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bugashikanwa mu ntara no mu makomine kuko ho byoroshe kumenya ko umukozi atakiri mu kazi kumviza canke izindi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yama yagirije abo muri ubwo bushikiranganje ko batagomba gushira mu ngiro umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none kumva yuko bakongatajwe no kunyuruza ubutunzi bwa leta. Umukuru w'igihugu ariko ingomba ntangure gukoresha ubwo buhinga.
Digitalization zo iheri wanje nce ndabashira mwe bimuri uwanditse ikete nca ndaribona kwiri kete utagishura none si go programa go suka chuvuga utirimaze imisinga nuko none ruje ntitayandika ndabwije kuri ngaho ibintu dufisa amarogisiyeri aruzuye amaserver aruzuye mugabo nta numwe ayazi ico cyoce basi twaze tukijeko ndaba muri nzobikora ariko.
Evariste Ndayishimiye amenyesha ko agiye gushiraho itegeko rigenga ibijanye no gukoresha ubuhinga bwa none mu buzi bwa leta.
Ikindi abahinga bamaze kumbwira nuko haza lowa do digitalization naryo lowa si la digitalization ni très important barimbwiye kubera iki nkabo batrisha mwavuze ntibija mu mpanuro bija mu bihano la loi ela si ti triche tu epini lowa si la digitalization nayo nyene mu vyihutagira ngire ririmo ndaribone neza nibihano kuko sinari inzira content yagi ngene meza baramaze kumpa amashapitwe Ekanda bigezeje kure eh. Amwimvira ko ndabigezeje kure. Je nikorera ninumi yase byo ndabambira nti je ndemera nkarara nicaye namwe muri ko mwinywera karengo.
Igikorwa nk'ico carabaye mu gisirikare cy'u Burundi hakaba hitezwe ko no mu bundi bushikiranganje haba rusasuma nkugo kugira ngo ntiyasubire kuba abakozi bahembwa badakora canke bagahembwa habiri.
Urakoze Thierry Vendayishimiye mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Ariko shofe bimeza bite?
Banduku nje fituganiye ibi. Mbone frontiere kwa pitisha magari kuna kwa nini hapa?
Ndebera none, shofe kugeza none uzumye ni moto kanone. Ukuna jaga nibwira ko Combo Taxi ari moto kiri serious none.
Monsieur, banduku basibasi ni makosa yangu lakini. Angalie magari sote zinashimama mbele na nyuma yetu. Nazo zinaangua zipite.
Tuna chios.
Ndapita api sasa. Tungwa turi yetu na shiki, shafika na shiki tutapita.
Njye ntabwo nshobora gutegereza rero. Njye harimo ari inyama ngomba gufata hakurya umupaka. Ikindi njye bicuruzwa mvanye umuhumuro. Abakera banjye bari hakurya umupaka barabitegereje. Kandi ni ibintu byihutirwa.
Bandu kusasa nataka mini feni ni baba eh?
Uyeranje nyene gira icyo ukora. Kuko n'umuntu akajagari koze muri aka karere. Ni mwebwe abanyabugo mukazana. Rero ibi nk'ibi bintu ko. Niba utagi utazi cyo gukora rero kankwereka. Umva bave mu nzira.
Bandu kumese unakuwa manda bazima. Acha bitwe kuwamo. Unakuwa manda bazima onini. Monsieur, ukongesa tena gusa ku vola yangu. Haiko unjo kuna beba, mimi niko naendesha gari. Tunasikili sana.
Wacha moto karero tujeni.
Munione banduku. Ndapita api hapa wewe koko naona lakini vitu gani hivi?
Ngumba kugira usaje kuzana inyama. Nkwa bakire bakunda inyama choma mu kabari kange. Ubu ni mugoroba ndababwira iki koko? Uziko baramutse babuze inyama, nta n'umuntu wazoje kugaruka mu kabari kange.
Basi pokea sile simu nyoko nakuita, kwa msami nini angalie kule mbele biko vinapitikana niko na kiatu sai sai.
Sora mama garaji ngo migenze gute. Aro?
Alo.
Umva, ungubu.
I'm going to go to the house.
Ariko se mada nkubwire mu ruhe rurimi kugira ngo wemere ko nange ndimo guhumba ubu ni nabaja gutanga ibicuruzwa ngo nzane nizo nyama uzi ko ndibusubira kwisuka neza neza urumva kabari kanje kadafite icyo kezo katayita gahumba uzi ko ubungo mushobora gutambura byose none nawe uri kutangira ko nchinje ibinyoma
Messi niko nabari mbaya
ngo
vraiment niko nabari mbaya bitu venye mina ambilua kula se frontiere nafungiwa na siye nafungiwa sababu gani na siye kama tafungula sangati
mweche mpakura funza kwa kose
ndiyo na siye kama tafungula sangati
madaura vyomvise mama na we
ndavyomvise aliko mara ya ande mumi dengi ya kumwani musinga kwa utajavute munga kutori vinya mazao umama hila ya ande ama nisema tura kuta kuishudi mara kilu kanyekua ya taminer bari nani henda vili vini vibari
Mada uzi business yanjye uzi ko ubungu birangiye burundu nkubi nyama zose nakoreshaga ndazikuragira rusange ubuse biragenda gute
bandu amuko nye peke na mi hapa kaba to bikuba na pita pita ku frontiere baende ndafa kazi gani ya pite
na nose watwara ndenyu ubwo nawe nyine ubwo imbe
heri mi hapa na kazi na nishia make siku zangu zinishia hapa hapa tu
nuno ngumudukore dukore kwiringingo yo kugara imipaka dukoze ko twese ingaruka ziri kuri twese
aha musikie basi tuache kwa sikwenda na hukumu Tungwe basi kumsawe wanatushimamia bakubwa wetu, bakisha kia pata gisi ya kutusaidia, bata pata solisi, unaviti bieta kwa vya kutusaidia shivote. Juu hakuna kingine kituteza fanya.
Ewe. Kasikizere wenda. Kasikizere kwenda hari jikorko.
Chari kigani hilo Combo Taxi, igikino muteguri kwa nala benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi, ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Radio Ijwi ry'Amerika. Dusubire mu Burundi, leta irihanangiriza Leonce Ngendakumana wahoze ari umukuru w'inteko ishinga amategeko n'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi, irabarega gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara riravuga yuko bashobora guhura n'inkurikizi zabyo. Nairobi, Eloge Wirikaneza.
Iryo tangazo rivuga ko umugambwe CNL wiyunze n'imirwi y'iterabwoba iri mu rugo runani rushasha rwiswe ihuriro ryo kunagura amasezerano ya Arusha. Inagabisha cyane cyane umugambwe ari nawe wonyine uri muri urwo runani mu yiri kugataka ku Burundi, hamwe n'abahoza mukuru w'inama nshinga amateka Leonce Ngendakumana ko bo kwibarabara ku nkurikizi zishobora kwaduka. Imbarutso y'iryo gabishwa ni kete urwo runani rwandikiye abakuru b'ibihugu bya EAC, umuryango w'umwe bwa Afrika, umukuru w'igihugu cya Amerika, umunyamabanga mukuru wa ONU n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu. Hari mu ntango za kuno kwezi rwandiko rubasaba kuremera leta y'u Burundi kugira inagura amasezerano ya Arusha sana yahambwe muri kino gihe nk'uko bishyizwe n'abavyanditse, bagasanga bishobora gutuma igihugu kija mu kaga. Leonce Ngendakumana yahoze ari umukuru w'inama nshinga amateka akaba no mboneza zatumye amasezerano yahagaritse ingwano zari zimaze imyaka irenga 10 nyuma yo gusinywa mu kwa munani 2002. Yabwijwe ya Amerika imenyetso yita simusiga byatumye we na bagenzi be batabaza.
Dushaka yuko atamuntu yosubira kuzira ubwoko bwiwe, umuntu yosubira akicwa cyakangato cyagapfungwa, atamuntu yosubira kuzira byumviro by'ibyo abantu bidegembye, aba bahunze bahunguke, aba bapfunzwe bapfungiye ubusa bapfungugwe. Hanyuma amatora ategugwe neza tunganywe neza.
Agatondwa asasanga ingingo zose abategetsi baturuka ku mugambwe CNDD-FDD bamaze igihe bafata, harimwo guhagarika ibikorwa by'umugambwe wiwe kuva mu kwa gatandatu umwaka uheze atayindi intego bifise atari ugushaka guhebera urubuga rwa politike umugambwe uri ku butegetsi wonyene.
Bigaragara ko umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politike, gutyo ubona amahirwe yuko woba aribo uri mu nzego wonyine.
Mu kete giwe mushikanganji niteretse ntavuga iyo mirwi y'iterabwoba. Mugabo avuga ko runani barimwo rutazwi kandi rutemewe n'amategeko y'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryabonye urutonde rw'amahuriro n'imigambwe y'abarundi yavukiye mu buhungiro yasinye. Havuyemo Leonce Ngendakumana n'umugambwe CNL, abandi bose bari ku mugabane wa Buraya kandi ntibemewe na leta y'u Burundi. Leonce Ngendakumana aribaza icyatumye abategetsi b'u Burundi babara kurushirizaho. Kubona mu bandikiwe harimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirije mu kwa 12 guheze ko abiyitse imirwi y'iterabwoba igarame y'u Burundi, ibyakurikiwe n'iyuga rwa ry'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda kwa 11 ku kwezi.
Abantu ntibayifashe kumwe, abandi bayifata mbere nabi cyane bavuga ati n'ahantu abantu bahekuye u Burundi bapfakaje u Burundi bahungiye ngo twebwe nabyo twemera ibi turiko dukoreramo. Tuzobanira dusaba kwisunze ko mbere igihugu cy'u Rwanda duhurira ku bintu byinshi, turahurira muri CPGL, turahurira muri EAC, turahurira n'ahandi hose. Tuzoguma dusaba n'abandi bafashe.
Rwasahanura abategetsi kutababa kananira abagabo bafatiye ku masezerano ya Arusha yatumye umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi kandi nawe wafatwa nk'umuhari w'iterabwoba n'ubutegetsi bw'ico gihe.
Umuntu niyavuga akebura ntibisakirirego, bagenda ahubwo icabakebuye ko barabe mu buryo bushoboka bagikorere ko ahari ingorane bakosore.
Hamwe leta yo kwica amatwi Ngendakumana yibaza ko hashobora kuba imigumuko ivyo atifuza.
Biramaze kuba henshi mwene ibyo. Abanyagi barashobora kugirisha vuba ati ubukene, inzara, ubushomeri, kuko ubukene buri mu Burundi buriko butera buba buja muri mwebyo gusega. Yera abantu baze kubaho mwenu, ukumva abantu batanguye kwiheba ngo bagira amakudeta, bagatangura kwiheba ngo bagira imigwigwana, ucumenya ko abantu babashavu. Nibaza yuko abantu baze kubita gashi tugafashanya kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitekane igihugu cy'u Burundi cyo nyabagendwa igihugu cy'u Burundi gisubira kugira ijambo
n'amasengenda ku mana yabwije ujya America ko izeye kubona amashiri hamwe n'abakuru b'ibihugu bandikiwe bagondoza leta y'u Burundi yemeza kwikete nkiri abanyapolitike n'imigambwe bari baryanditse mu 2014 imbere yuko umukuru w'igihugu w'ico gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye impari umwaka wakurikiye. Roger uri kaneza ijwi rya Amerika.
Hano dusoreje aya makuru, mbashimiye kwa mwaduteze amatwi muri benshi ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ingeso ntigira amaso. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.